Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiru mwese wakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwa ikazo makuru ya chokuru wa mbere ni genekerezo jamunanji usama umwaka wa wivu mwiri na milongi wiri na gatatu makuru tu wateguri ya gizwe ningi ingo nguru nguru zikulikira alimnibu hwere ulikuru jangozi kuva kumuhinga makuru yu wa mbere wane alengiome bunyoni ya hozarongo ye ushikaranganji ibuga mbere ni nyuma ya hoya ramaze imisi chuminine afungiye mu biro by'iperereza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kubangamira umutekano w'igihugu akaba ari bimwe mu byo yagirizwa ubwoba ni bwinshi ku banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga kubera ikera ry'amazi rigize imisi yibonekeza muri iyo ntara ngo atagikozwe abanyagihugu bashobora kugwara indwara zifatiye ku isukurike barasaba ko ababo batugirwa nabi abona bari mu muryango w'abantu bane banyurujwe ku munsi wa gatanu aho bivugwa ko boba banyurujwe n'urongo y'igipolisi muri komine Kibondo ni mu gihugu cha Tanzania mukanya twashikiriza inkuru imwimwe ukwayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
taswe kubaha mngiriwe ni kaze murano makuru wahoza mshikila nganjo wa mbele ale ngeome unyo ni ala ijorojiwe jambele mngiwa hile kuru jangozi au ninyo mayaho ya rengu kishwe uga mbele imbele yugwe gugwa cha manza vita chambre de conseil ugwe gugwa senare na inyuzwa mga tondo kukuru yu uwa mbele wahoze ari umushikiranganji wa mbere akaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko hamwe no gutyoza umukuru w'igihugu amakuru ava mu butungane amenyesha ko iryo rengutwa rya Lengiome Bunyoni ryari rifise intumbero yo kwiga ko yoburana yidegenza canke akaburana ari mu munyororo amakuru ava muri sentare na inyuzwa amenyesha ko ingingo yafashwe izomenyekana inyuma y'amasaha 48 no kuvuga mu minsi ibiri Alengiome Bunyoni akaba yaramaze iminsi 14 apfungiye mu biro by'iperereza ata muntu wo hanze numwe yari yemerewe kumubona bamwe mu basangiye dossier bakaba baza barashikanywe mu mabohero atandukanye aho twovuga nka Melchiade Nduwimana n'umukuru w'umutumba mubone bivugwa ko Bunyoni yafatiwe ko Colonel Désiré w'amahoro ari mu ibohero rikuru rya Gitega comme Niyosaba yarajejwe inyubako za Alengiome Bunyoni hamwe na Igiraneza Didas yahora ari umushoferi wa Alengiome Bunyoni nawe akaba afungiwe mu ibohero rya Muramvya ishyirahamwe ya Kati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rikaba risaba ubushikiranganji bw'ubutungane kurubanza kwa Alengiome Bunyoni gorangwamwo umuco hakubahirizwa uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko ajanye n'ingene imanza ziburanishwa ako kamo tugasanga mwitangazo iryo shirahamwe ryashize ahabona kuri uwa mbere kugumushingwa manza Jean-Claude Niburumusa ajejwe igisata cy'amategeko muri akat Burundi urubanza kwa Alengiome Bunyoni rushobora kuba nakaryo kubakorewe amabi ko gusaba ubutungane ku mabi yakozwe muri kahise kurikira Jean-Claude Ntiburumusi
iryo tangazo rero turi sohoye kugira ngo dusabe leta y'u Burundi n'umushikiriza amanza umushikiranganyi w'ubutungane kugira ngo bubahirize amategeko iyo dosiye bayiburanishe bisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu igihugu cemeye gukurikiza bitubivuga kubera ko Alengiome Bunyoni n'umuntu yagiye abaye mu mabanga akomakomeye mu gihugu eka mbere twebwe turi mu haranira gatya kazi na muntu mbere n'abandi barundi bose benshi babona yuko hari ibintu by'ihonyango y'agateka kazi na muntu byabaye ku nzego arongoye bibona ka yuko ho harimo n'ukoko kwiwe aha rero tuvuga duti ntibave urubanza barujaniranya barubwire uko amategeko abitegekanya eka mbere bahe n'abahohotewe n'abibaze ko ari we yarabatuma yohohoterwa riba n'abavuza babo nabo nyine babaha uburenganzira bashobore kwitura ubwo butungane matohoza akogwe nimba babonye ibyaha nabo nyine byo mwagira nabo nyine bahabwe ubutungane. Iryo tangazo kandi turigize nk'uko tubigira ku bandi banyororo bose bari kubakurikiranwa ku byanye n'ibyaha cyane cyane iyo hari ibintu bishobora kuboneka yuko hoshobora kutubahirizwa amategeko turasemerera kugira ngo abariko barakurikirana iyo dosiye bikubita agashi batumbereze aho amategeko kuko amategeko abivuga uko rero tubigira ku bandi banyororo cyane cyane ku banyororo bakurikiranwa bya bifite n'isano na politike niko tubigize kuri no arengeye mu bunyoni nawe nyine dusaba yuko amategeko yajanye n'ikurikiranwa n'itohoza ry'imanza z'ibyaha yo kubahirizwa eka mbere n'amategeko mpuzamakungu tugasaba kandi ko mureka akabonana n'umuryango nk'uko ayo mategeko nyine abivuga.
Hato inzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twateguriye kuri inkuru ivunaguye mu bijanye n'umutekano hariya mu ntara ya Muyinga akiziga cy'umukenyezi atashoboye kumenyekana chatowe mu gatondo ko kuruno wa mbere ruhande y'uruzi kizanye ku mutumba gwamfu ni muri komine Butihinda iyo ntara ya Muyinga nkuko amakuru ava mu ntwaro igwamfu avyemeza abajejwe ntwaro ngo bakaba bavuye bamufuba inyuma yuko nyemera mabi ibonye ico kiziga nkuko amakuru abandanya abimenyesha. Kadwe nzamba gateka kwa mriko mula kurikira tutandukira makuru avugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga gato ya amajani ndwini bo bagiye kugabanywa mu nteko za ATMIS kugeza ku igenekezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ubutumwa busaba ko bagomba kugwa bwarungitswe n'ibiro bikuru bya gisirikare bivuga ko hatahukanwa batayo ya 37 yose hamwe ni peloton zibiri zo muri batayo ya 68. Ni nkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Mu butumwa bwarungitswe n'ibiro bikuru bya gisirikare busaba inteko zigize batayo ya 67 yose igizwe n'abasirikare 650 tegurira hamwe ni peloton zibiri zo muri batayo ya 68 no kuvuga ipeloton ya kabiri ni ya gatatu zo muri kompanyi ya gatatu yo muri batayo ya 68 ya ATMIS ko botegura kuva mu gihugu cya Somalia. Intonde za basirikare ibiro bya gisirikare bisaba mu butumwa byatanze ko zo bazashitse mu biro bikuru bya gisirikare kuri uyu mwana uheze igenekezo ryanwe rusama. Abasirikare barenga 700 gato bakaba bazova muri Somalia imbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa ruheshi uyu mwaka w'2023. Igabanywa ry'abo basirikare barenga gato 700 bamwe mu basirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Somalia bavuga ko ryabatangaje kuko bo bari biteze igabanywa ry'abasirikare 400 gusa ariko bakavuga ko iryo gabanywa ry'abasirikare b'u Burundi mu gihugu cya Somalia ari urutonde rubandanya kandi bazogoma bagabanywa mu ntumbero kugira ngo mu kwezi kwa ruheshi ku mwaka uza 2024 abasirikare bose b'u Burundi bari mu nteko za ATMIS bazobe batahukanywe. Kuva ku igenekezo rya 2021 uku kwezi kwa rusama hategekanijwe kugombogwa batayo ya 65 n'iya 66 izo nazo zikaba zizogombogwa ni batayo ya 70 n'iya 71. Batayo ya 67 n'abasirikare bazova muri batayo ya 68 b'iporoto zibiri bakazoca bakurikira iryo gombogwa mu gutahukanwa.
Tukiri mucho gisata cha gisirikare hari amafaranga yongewe abasirikare ariko bataronkejwe nkuko byari bitegekanijwe mu mushahara bongewe mu kwezi iguheze kwa kane. Ibiro vya gisirikare mu butumwa gatanze bisaba abasirikare kwihangana ko cabaye ikibazo cy'ubuhinga ivyo bita logiciel giharura imishahara ariko ko bizokosorwa mu gahembo ko mu kwezi kwa rusama. Amwe mu basirikare bo bakavuga ahubwo ko ubwo barusuma bwa bwakozwe mwiyongerwa rya amafaranga bagenewe maze bikaje habona ari uko umukuru w'igihugu abajije abasirikare amafaranga bahembwe nyuma y'umunsi umukuru w'abakozi mu ntara ya Bururi. Ayo makuru nyene akavuga ko yaciye atanga itegeko ko amafaranga yohabwa bene yo bidatevye abasirikare basaba umukuru w'igihugu kugumiza ijisho ku muhango bahawe kugira ngo ivyo bagenewe babironswe bitagabanijwe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kato Inzamba agateka kawe turabana ya makuru twateguriye amakuru twabandanije mu ntara ya Bururi hanyuma y'umutekano muke warumaze imisi wibonekeza mu ntara ya Bururi. Habaye inama y'abarongoye intara bagizwe n'abaramotari w'iyo ntara ari kumwe na komiseri arongoye igipolisi mu ntara hamwe n'abanyagihugu ku munsi wa Mungu igenekerezo ryandwi rusama uno mwaka hari ku munsi w'ejo. Hakaba hafunditswe ingingo nkuru zikurikira: kirazira gutemberana umupanga canke umuhoro kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 z'agatondo. Nomatari yatanze impanuro yuko amasaha ariko ariterera anyigihugu boza barajana ari babiri canke barenga kuburyo bahuye n'abagizi ba nabi batabarana. Yasabye abakuru b'imitumba n'abarongoye amakartie kugira rusansuma y'abantu boba baba mu burere batwara kandi umuryango wose ukaba ofise agakaye k'umuryango hatarenze muri inondwi twaraye dutanguye. Abanyororo barikuwe bakaba bava mu zindi ntara ariko bakaba bagumye mu ntara ya Bururi kandi ataco bariko barakora ngaho i Bururi. Abenegihugu bakaba basabwe kumenyesha abajejwe intwaro kugira basubize iyo baje bava kuko vyibonekeza ko usanga bari mu bagirizwa gukora ububisha butandukanye. Nari nabibabwiye mu ntango uzano makuru hamaze iminsi yibonekeza ubukene bw'amazi atangwa n'ishyirahamwe Regideso ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungararo yawo. Imiryango itari mike ikabimenyesha ko gutunganya ibikorwa byo mu rugo bisigaye ari ngorane. Igikomeye nuko imiryango ifise amakenga ko ishobora gutegwa n'indwara zituruka ku isuku rike. Mushiramwe Regideso bakabemeza ku ikibazo bakizi ariko ko ari ngorane zituruka ku ibura ry'umuyaga nkuba. Inkuru tubaza Karine Dusabe.
Ibura ry'amazi meza rimaze iminsi riguma ryigaragaza mu duce tutari duke tw'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga no hafi yawo. Ibitorohera na gato imiryango nka yose isanzwe haba umviriza ubwo bukene bw'amazi bukaba bwatumye amavomo ari mu micungararo y'umugwa mukuru w'intara arengerwa n'abantu baza kuvoma. Abayavoma bayagurisha bakaba baciye bikika mu kiza aho bagurisha ibido y'amaritiro 20 hagati y'amahera 500 n'amajana 7. Amakuru ava mu begereye ishyirahamwe Regideso amenyesha ko icyo kibazo cy'ibura ry'amazi bizogorana kugitorera umuti igihe cyose umuyaga nk'ubu uzoba utaraboneka ku rugero rukwiye.
Karine Dusabe arakenuye mu gusozerana n'amakuru tubabwira ibivugwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta hariya muri Tanzania. Abantu bane b'impunzi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baranyurujwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu ishyiraho gatandatu mu ndwi iheze. Inkuru ziva ngaho mu ikambi ya Nduta zikavuga ko banyurujwe nijoro n'uburongoye igipolisi muri komine ya Kibondo aho nyine muri Tanzania. Imiryango yabo ikavuga ko barondeye mu busho butandukanye barabura bagasaba ko ababo batubwirwa nabi bakaba naho bagirizwa amakosa borengutswa imbere y'ubutungane. Ni inkuru tubaza Alain Majesté Barenga.
Amakuru atangwa na bamwe mu mpunzi zo ngayo Induta yemeza neza ko abantu bane batwa n'intwaza ngabo mu gipolisi cyo muri komine ya Kibondo ngo batwa mu ijoro kandi babiri muri bo baramenyekane
abantu bandi bo mu kanya baranyuje mu kiro cyo kwa gatanu rishira kwa gatandatu tukaba tumaze kumenya amazina y'abantu babiri batazira vampire yo muri zone ya 13 na mwarabu yo muri zone ya 15 bakaba baje kutogwa n'utwara igipolisi muri komine ya Kibondo
imiryango yabo ivuga ko yarondeye mu busho bwose barabura basaba ko ababo batogirirwa nabi cyangwa ngo bicwe
imiryango yabo ikaba irarondeye mu busho bwose irabura gatabariza ko abantu batokwicyo
bikavuga ko abantu banyurujwe bahora bacuruza ibinyobwa by'inzoga uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba nitwashoboye kuronka utwara igipolisi muri iyo kambi kugira mvuge iyo bantu batwa
ale majeste barenga urakeniye nino ngaha duciye dusozera amakuru twabateguriye dushimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza nshimire bagenzanje bamfashije kwegeranya no makuru mwese muyumva Edi Claude Nazo ndariko ndabashikiriza ndabifuje kugira umugoroba mwiza naho utakuri radio izamba agateka kawa.